Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 48 n'ibice 9 igisoro. Kubadukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.tv.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Nyedugurema ubasuza mbayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi amwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike yasabye leta kwemeza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe kubera ibiza n'imyuzure.
Za ibi bintu ni kiza leta nitangaze ko ari kiza kugira ngo barondere abayifasha bayifashe. Ego ni byari byishoboye mbwa ni byadashoboye hanyuma kandi cyane cyane yumviriza abahinga.
Uwo ni Gabriel Rufieri urongoye ishyirahamwe Olukome. Mu Burundi kuba imiti ya nkenerwa ikomeje guhenda cyane bibangamira ubuzima bw'abanyagihugu kandi byongereye ubukene mu miryango. Guverinoma ya Ethiopia n'abaterankunga mpuzamahanga bateraniye ku cicaro cy'umuryango w'abibumbye i Geneve mu Busuwisi bashakira hamwe uburyo bagoboka miliyoni zirenga 15 z'abaturage ba Ethiopia bari mu kaga. Naho abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko muri izi mpera z'icyumweru abarwanyi b'umutwe wa ADF bagabye igitero mu burasirazuba bw'igihugu kica abantu barenga 10. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko mu mpera z'icyumweru abarwanyi b'umutwe wa ADF urwanya ubutegetsi muri Uganda bagabye igitero mu burasirazuba bw'igihugu hagapfa abantu barenga 10. Inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Umwe muri abo bategetsi yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika AP ko abagwanyi ubutegetsi bakorana n'imigwi y'intagondwa ariwo bakoze icyo gitero. Ngongo Mayanga, buramatari w'iyo ntara, yavuze kandi ko izo nkozi z'ikibi zaturiye imodoka zitari nke bongera barasahura ibyo bahambije. Umugwi w'abagwanyi ba Allied Democratic Forces usanzwe ukorana n'intagondwa ziharanira leta ya Kiislamu umaze igihe kitari gito ukorera muri ako karere kari hafi y'umupaka wa Congo na Uganda. Mu ntango z'uku kwezi ONU yaratangaje ko abantu bashika ku 200 bishwe muri ako karere kuva umwaka utanguye. Mu karere k'ibice bya komine Mulekera hatowe ibiziga by'abantu 11 nk'uko buramatari Ngongo Mayanga abivuga. Mulekera ni komine iri hafi y'igisagara cya Beni mu ntara ya Kivu ya Ruguru.
Igihugu cya Brazil cyatangaje ko imibiri 9 yabonywe mu bwato mu nyanja ishobora kuba ari iy'Abanyamoritaniya n'Abanyamari. Oriane Itangishaka arakomeza.
Amatohoza ariko arakogwa n'igipolisi cya Brazil niyo yamenyesheje ko abo bantu bakekwa kuba ari Abanyafrika bari bavuye mu gihugu cya Mali hamwe n'abari bavuye muri Mauritania. Abarovyi bakorera ku kivuko kiri mu buraruko bwa Brazil muri leta ya Para nibo batoye ubwo bwato ku munsi wa gatandatu ku nkengera y'ibahari Atlantika. Urwandiko rwasohowe n'igipolisi rutangaza ko abantu 9 bose bari bamaze kwitaba Imana. Muri urwo rwandiko nyene igipolisi cyagize giti iruhande y'ivyo biziga byari muri ubwo bwato hariho ibikoresho bimwe bimwe n'impapuro zerekana ko abo bantu baturuka ku mugabane wa Afrika muri Mali hamwe no muri Mauritania. Igipolisi cyongeye ko hashobora kuba harimwo n'abava mu bindi bihugu. Ubwo bwato bwari bufise imetero 12 bukagira ibara ryera n'iry'ubururu busa n'ubw'abarovyi bo muri Mauritania kandi busanzwe bukoreshwa cyane n'abimukira bo muri Afrika y'uburengero baja muri Espagne.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi ry'America. Guverinoma ya Ethiopia n'abaterankunga mpuzamahanga bateraniye i Geneve mu Busuwisi ku cicaro cy'umuryango w'abibumbye kugira ngo barebere hamwe uko bagoboka abaturage b'icyo gihugu barenga miliyoni 15 bari mu kaga. Thomas Kamirindi ni wadukurikiranye inkuru.
Inama yo mu rwego rwo hejuru yateguwe na Leta ya Ethiopia, Ubwongereza n'umuryango w'abibumbye. Ethiopia ihagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Selassie Made. Ubwongereza bwatumye Andrew Mitchell, Minisitiri wungirije w'Ububanyi n'Amahanga. Naho intumwa za Loni zikuriwe n'umutegarugori Joyce Msuya, igisonga cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Ku ikubitiro barashaka inkunga ya vuba cyane ingana n'amadolari miliyari imwe yo gukoresha mu mezi atatu ari imbere, ni ukuvuga kugera mu kwa gatandatu gutaha. Ubwongereza bwagiye mu nama y'i Geneve buvuga ko bwarangije gufata icyemezo cyo gutanga amapaundi miliyoni ijana, ni ukuvuga amadolari miliyoni 125. Guverinoma ya Ethiopia yo yatangaje gutanga amadolari miliyoni 250. Muri rusange inkunga ikenewe yose hamwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ni amadolari miliyari 3,240,000,000. Loni ivuga ko ayo imaze kwegeranya kugeza ubu ataragera no kuri 5% yayo. Abaturage ba Ethiopia bugarijwe n'intambara, amapfa, imyuzure, inzara no guhunga. Miliyoni 15 n'igice bakeneye imfashanyo zitandukanye. Muri bo miliyoni 10,400,000 bakeneye by'umwihariko izihutirwa z'ibiribwa. Iyi nama y'i Geneve ibaye umunsi umwe nyuma yindi nkayo ariko yo kuri Sudani yabereye i Paris mu Bufaransa ejo kuwa mbere, isarura inkunga yihutirwa y'amadolari miliyari 2,100,000,000 yo kugoboka abaturage ba Sudani.
Thomas Kamirini na Oriane Itangishaka barakoze ku makuru avugwa hirya no hino ku isi bamaze kutugezaho. Mbibutsa ko iyi mwumva ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira amakuru yacu no ku mbuga nkoranyambaga zacu za Facebook, Instagram, X na YouTube. Adress ni VOA radio yacu, ndetse no kuri internet mwadusanga live kuri www.radio.com. mukanya turajya makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Amakuru yo mu karere tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi. Kuba imiti yankenerwa abarundi bifashisha ihenda byongereye ku bukene buri mu miryango mu ntara ya Makamba by'umwihariko bituma abarwayi bagura imiti idahagije cyangwa bakayisangira. Ibyo bishobora gutuma umurwayi adakira neza bikongera n'ubukana bw'indwara. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi turagezwaho n'umunyamakuru Desire Atungimana uri Kigali.
Imiti abanyamakamba bakunze gukenera ni iyi ndwara ya malaria, inzoka n'indwara zitegwa n'imigera. Abafise amangazini y'imiti basigura ko muri iyi minsi iyo miti idasohoka. Ikibituma hanini ni ukuduga kw'ibiciro by'imiti ivura izo ndwara vyunyuwe n'ubukene buri mu banyagihugu. Nemeyimana Emeline, umukenyezi adandaza mu isoko nkuru ya Makamba, ati nta buryo bwo kugura imiti tukironka.
Hari aho bituma kandi n'uburyo, uretse n'uko ubu tububura, bivana n'uko kandi imiti yazimbye rwose kuri farumasi. Tugiye ntidushobora kuyironka kubera uburyo bw'amafaranga burengeje uburyo bw'iwacu.
Juste Minani twahuye yavuye kugura umuti w'umwana, ati kubera ubukene iyo gwarije abana babiri rimwe urashobora kubasangiza umuti. Ivyo biremezwa n'udandaza mu mangazini y'imiti Makamba n'imbabazi Justin.
Hari naho mbere aba yagiye kuvuza umwe bipfanye mbere n'uburyo afise ya mikoro namye mvuga kupfa kare ugasanga yagiye kuvuza umwe mbwakubaye ati cyenda vy'abana mbona umenga bagwaye kumwe akaceta na ya nusu yaguze y'imiti akacongera akayisangiza bamwe babiri canke batatu kare yobaye ku muntu umwe afashe igice mugabo ubu ikiba igaruka kuri babana bose bafashe ya miti itanakwiye.
Ndabihawe Thierry twahuriye ku mangazini y'imiti ya Mituel akaba akoresha ikarata yo kwivuriza ko yabakozi ba leta, nawe ati kuronka umuti ukoresheje ikarata yo kwivuriza ko vyo bisigaye bigoye cyane.
hari gihe usanga imiti zimbye kandi mamaze kumva namwe imyidogo atayijeje nyene nabandi bidoga ati imiti razimbye nkaca njano cyake n'icyo ko bakoresha n'ibintu by'abamitiwe rugasanga umuti baraho kuyima kuri farumasi bakagasanga bemeye kutangwa bajya bagura kuri samplesa ubuvise imiti rugasanga bakwemere ko bawuguha rero imiti maje mu makimiti razimbye cyane kandi iragoye no kuronka
nimbabazi Jules asanzwe afise imangazini danda z'imiti ku mugwa mukuru wa Makambati natwebwe abadushorera imiti baratugora ugasanga turarenza amategeko tugatanga inusu canke irobo y'umuti umugwayi yandikiwe na muganga Ndayizeye Charles nawe nyene afise imangazini y'imiti Makambati yuje kugura adafise amahera akwiriye araguhenda
nk'akaro kuri malaria hari umushobora kubonekira kinine ajya kine bijya binini agaca aza kugura nk'ibinini bitatu ukamubwira neza neza ati ibi ntaco byo kumarira mugani nawe akavyankavuga ati ntandi mahera afise ubwe naraguhenda ati ngo cyo nzogaruka kugura ubisigarira mugabo kishye ntavyo bagura abonya arose mitende ntagaruka
kubera hari naho umugwayi abarembye ukagira ikigongwe uramuha umuti ku ideni uwo mudandaza w'imiti avuga ko ku kwezi umuti ushobora kuduga amafaranga agera ku 200,000 bigatuma abagwaye babagiriza ko babazimba cyane uwo basangiye umwuga n'imbabazi Jules nawe ati mu kingo cy'amezi atandatu hari imiti inkenegwa igiciro cyayo cyagwijwe na kabiri bitumwe no kugena ifaranga ry'u Burundi rigoma ritagaciro bompi uko ari babiri bakaba bafise amakenga ko hazogera igihe abantu bakananirwa no kugura umuti abagura imiti basaba leta kubafasha kugira bashobore kugura imiti nk'uko Fuka Masenge Elifaz twahuriye ku bitaro imakamba bisaba kubwiwe leta yogerageza imiti ikazimbuka kugira abantu bato bato bashobore kuyigura muganga Nimbona Patrice akorera ku bitaro bikuri Makamba asigura ko ufasha imiti idakwiye ugira mitende ariko nta misi hera udasubiye ku musego hakiyongera ko n'inkurikizi
ugahura umuntu ayikafata imiti idakwiye ibyo bituma kumbure imigera imwe imwe idapfa burundu cyangwa ugahura yaramenye wa muti azohura ageze igihe ugahura wa muti by'ukuri ntigushoboye kuvura iyo ndwara kubera abantu bagiye barafata umuti kugeho udakwiye nk'uko muganga yabandikiye
ku kibazo cy'ico bafasha abagwayi kugira baronke imiti ikwiye iyo hageze kwandika umuti muganga araraba ubushobozi bw'uwamwituye kandi leta isanzwe yarafashe ingingo ko abana batarakwiza imyaka 5 bavugwa ku buntu cyo kimwe n'abakenyezi bibaruka nayo abakuze bagahabwa imiti ya malaria atamahera basabye ariko nubwo izo ngingo zafashwe abivuza baguma bidogera ibitaro vya leta ku imiti itaboneka mu mavuriro bakaja kuyigura hanze kandi ataburyo bafise
tugume mu Burundi amwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike arasaba leta y'u Burundi kuva mu gakirere igatangaza ku mugaragaro ko yatewe n'ikiza kizamuka ry'amazi ya Tanganyika ubu ni bumwe mu butumwa bagejeje ku banyamakuru i Bujumbura inkuru yateguwe n'umunyamakuru Thierry Vendayishimiye uri Kigali mu Rwanda
dusabye ko leta yokora ibishoboka byose igatangaza ko ari kiza hanyuma igafata ingingo zose zijyana n'uko ikiza kiba cyateye mu gihugu
akaba itari ifaransa etadirijansi kuva yuko umusimero udasanzwe
abo n'abagize amashyirahamwe yigenga batera kamo leta y'u Burundi guhaguruka igafata ingingo zijyanye no gukingira abanyagihugu bose babona bakorera ahegereye ariko hari basigwa n'amazi ya Tanganyika mu kubimura vuba bwango Gabriel Rufyira arongoye ishyirahamwe Orecome n'umwe mu baharanira inyungu z'abanyagihugu babyiboneye kuri uyu kabiri ubwo bafata urugendo mu bice byegereye ikiyaga byamaze kononekara
twebwe ntidukeneye gusubira kumva leta ngo yagize inama shikiranganje ikiba zitagishizimwe nibakire ikibazo bagishire mu bibazo by'inkora mutima kubera ibikoko byaravuye muri Tanganyika birava no muri Rusizi ubu biri mu mihana y'abantu biriko birarya abantu ibi bintu nikiza leta nitangaze ko ari kiza kugira ngo barondere abayifasha bayifashe ego nibyo hari byishoboye mbwa nibyo dashoboye
Gabriel Rufyira nasaba leta kureka kwinginga abanyagihugu n'abagikorera mu bice biri mu kaga ahubwo igafata ingingo zo kubimura mu gukingira ubuzima bwabo
leta ikora ibishoboka byose mu maguru mashasha ifata ingingo kukijyanye ubwa mbere no gukingira ubuzima bw'abantu mwese mwabibonye mu gatumba abantu baracaba mwajya amazi ku buryo bashobora gutegwa n'indwara ingingo ya mbere leta igomba gufata ni ukwimura abantu bobo ntibagira iyo baja leta igomba kuronderaho abantu baja ikabimura kira kabiri nuko ahantu hari amashure hari ibitaro hari amashengero leta ifata ingingo yuko ayo mazone ari amazone ariske atamuntu numwe afite umunyaza gushaka kuza kushira habantu nkaje amashuri mujye kubona mu gatumba
ijwi rya Amerika ryanavuganye n'abarongo yishira hamwe riharanira gatega kazi na muntu mu Burundi bavuga ko gushika ubuho babona ku Burundi buri mu bihe bidasanzwe kubera amazi yatanganyika Gervais Nibigira nicegera turongoye ishira hamwe ry'abarundi binungane RCP
umunsi gihambaye ni uko leta umunsi ubona yuko ari kibazo igasaba imfashanyo akaba yuhita mu Faransa etat d'urgence kubera yuko umunsi umwe bidasanzwe kandi uyu munsi ubona yuko leta ni ngo umunsi sivili yuva mu gacerere ikerekana yuko uyu munsi ikeneye imfashanyo zaba iz'ubuhinga
Nibigira avuga kandi ko haheze igihe abarundi batabaza kubageramiwe nayo mazi ariko ntibabone ubutabazi bukwiye
twazi ko amazi yatanganyika si ubwa mbere aduze ariko hama habaye kenshi ingingo zifatwa hazobe umuti urambye kugira ngo nyasubire gushika hazobe ariho integuro
ishyirahamwe Oricome rivuga kandi ko amashuri hamwe n'amavuriro biri mu bice byashikiriwe n'amazi bigeramiwe cyane haba mu gatumba ndetse no mu rumonge n'ahandi aho naho Gabriel Rufyiri avuga ko basanze hari abanyeshuri bakihigira huzuye amazi ubwiherero bwarabomotse n'ibindi agasaba ko leta yoshika aho hantu hose igafata ingingo zibereye naho abarongo uyu mugujejo gutabara bahuye nibiza n'isibe mu Burundi ku munsi wa mbere bamenyesheje ko hari imijyango yakuwe mu bice biri mu kaga mu nyuma bagasanga basubiyeyo gusa urongoye uwo mugwi amenyesha ko uburyo bwo kubakira abahuye nibiza butaraboneka
uyu munsi usanga umuntu nitekera ku mutwe ariko aragenda mu mazi amugira mu gikirisa umubajije tugiye ati ngiye muhira none muhira ugiye gukora iki Barundi sibo kuko bategereza kuba bagiye mu mugambi urama ibyo twita solution durable biri ubushikiranganji n'ubushikirana bwaba bafasha ubwo bushikiranganji kugira ngo bubakire amazu abantu mwe nabo barashobora kuronka kugira ngo bubake n'abantu benshi imiryango myinshi
naho ikigo Ijebu kijejo kugenzura ikirere mu Burundi giherutse kumenyesha ko amazi yabaye menshi bagendeye ku bipimo byo mu mazi aho byashitse ku metero 77 kuva amazi yatanganyika atanguriye kuduga ari menshi na cyane cyane muri zone ya Gatumba hamaze kwitaba imana abantindwi batanu bariwe n'imvubu babiri bariwe n'ingona ibi bikaba byatangajwe n'umugujejo gutabara abahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi Cyerive Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
urakoze Cyerive Ndayishimiye ikibazo nk'icyo kandi kiragaragara no mu duce twa Uvira aho ni mu ntara ya Kivuyepfo naho tukaba dukomeje gukurikirana uko ibyaho byifashe mu Burundi kandi Kiliziya Gatolika irasaba leta guha abatavuga rumwe nayo ubwisanzure inama y'abepiskopi Gatolika ivuga ko ihangayikishijwe niho nyangwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu n'umuco wo kudahana inkuru twateguriwe n'umunyamakuru Pierre Claver Niyonkuru
Inkuka y'imisa yo kuri uyu wa Mungu niyari sanzwe mu masengero ya Katolika mu gihugu cyose inama y'abepiskopi Katolika yarashikirije ijambo ry'ingene igihugu cifashe muri rusangi urongoye iyo nama nkuru akaba n'umwongere wa Arkidiocese ya Gitega Musenyeri Bonaventure na Imana yasomye iryo jambo rinini yavuze ko Katolika itewe impungenge nuko umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD na leta ibukomoka ko bananiwe gusangira ubutegetsi nabo batavuga rumwe
hari habipfuza indwaro ishingiye ku mugambo umwe bipfuye ku gatima ko gukumirana birakenewe rero ko hasimbatazwa indwaro ikibanza imigambo yose harimo n'idahuje ibyumviro n'uri ku butegetsi atakuburagizwa
ivyo beshikirijwe mu gihe mugambwe Saner uri imbere mu itavuga rumwe na leta uherutse gucikamwo amashami abiri wahora awurongoye agatondo rwasa yemeza ko ubutegetsi bwabigizemo uruhara kugira ngo bumwake uwo mugambwe imbere y'amatora yimirije na nyarijya mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka ariwe yaronse kibanza ca kabiri yamara urunani rw'amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu abona ko abungere ba Ekereziya Katolika barengeje urugero mu mvugo imvugo yabo kubwa bagenzi we jira ya Kizimana arongo ishamwe Foricone F yabwiye ijwi rya Amerika kwa tacho tuma katolika igiri muhungenge kuko leta iticaye
turaza gataka kazina muntu turemeza ko byukuri atanze kwirasha turemeza ko nibavuga ngo bya intolerance politique nibyo hari imigambo usanga ihindagura inzego ariko ugasanga byukuri giye kuraba abanyamigambo bwabo bagira uruhara turemeza ko byukuri leta atakwikira akora kugira abanyagihugu borohegwe bamerego neza imigambo yorohegwe kuko turabona mu Burundi umugambo hari si umwe hari imigambo myinshi
abungere bidini rya Katolika rifise abakristo barenga ibice 80% by'abarundi babona ko itotezwa ry'abatavuga rimwe na leta canke undi wese ugico aneguye bituma umwizere mu banyagihugu ugabanuka cane
uko kudahana kwimonogoza niko abanyagihugu bata umwizero bagatangura kugomba kwihanira kumva mu gihugu cacu hakiriho abantu bicwa cyangwa bagenda amazima yongo kubera politike n'ibintu biteye agahinda
aha amashyirahamwe yigenga ntiyemeranya n'idini rya Katolika Gerard Hakizimana asigura ko abakora amabi bahanwa kandi ko mubagirizwa ibyaha harimo n'abayoboke b'umugambo uri ku butegetsi bafunzwe
turabona ko hari intambwe zigenda ziriyongera na cyane cyane bivanye n'amajambo ashyizwe n'indongozi uhereye ku mukuru w'igihugu aho usanga ariko arahamagara ubutungane gukora neza byerekana ko mu Burundi ibi byo kuvuga ngo hari abantu b'irengero usanga dutugwi twabasuma ibyo si by'ubwicanyi bivugwa usanga by'ukuri naho biba byabaye ari imigwi y'abantu arimo twita amakonfi hagati y'abantu ugasanga by'ukuri leta nta ruhara yagize igice kiduhumwizero nuko abantu bakoze ibyo bafatwa bagahanwa
kurundi ruhande ariko abegwa n'ico kibazo bahamagarira leta kutica amatwi nyabona ikumviriza akamo kabungera ba Ekleziya maze ingingo washa zigafatwa icuka cha politike n'imibereho y'abanyagihugu vyisununure Gabriel Banza witonde arangoye umugambwe APDR kuri mikro yijwi rya Amerika
ivyo bavuze ahubwo byari bikwiye kuba gusuzumwa kugira ngo uwo bavuze uyu canke uriya yirabe nk'umushirori ndege ivyo bavuze n'ivyo canke sivyo noneho ho dukwiye guhindura iki kubyavuze burya amahoro ari mu mutima cyane cyambere ariko kandi amahoro ari mu nda kandi amahoro ari mu mfuko urabona nk'ibi bintu by'umutekano uzawumva abantu hirya no hino bavuga ko ari abantu bafashwe bagafatwa ku muri joro bitabereye uno munsi rero iyo amatara abuze amazi akabura ibitoro bikabura nubwo ko ari abantu baca bajya mu bukene butagira izina kubera iyo mvu
abungere ba Ekleziya Katolika bakunze gushikiriza amajambo nk'ayo mu gihe hegereje amatora nkako umugwiseni utegura amatora uherutse gutanguza ibiringo by'amatora y'abashinga amateka azoba mu mwaka uzaba 2025 tano hamena y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka w'2027 ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima icyo leta ishekiriza kuri iri jambo ry'abasenyeri ba Katolika uyo ntaco yashimye kutwishura n'ubutumwa twamurungikiye kuri telefone ntiyabwishuye eka no mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nturashima kugira ico ushekirije Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika
Mukanya mu nkuru yacu twari twababwiye ko mu Burundi amwe mu mashyira hamwe adaharanira inyungu za politike yasabye leta kwemeza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe kubera ibiza n'imyuzure amakuru yihuta atugezaho nuko leta y'u Burundi yamaze gufata icyo cyemezo cyo gutangaza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe kubera umwuzure w'amazi ya Tanganyika umaze hafi amezi abiri umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano yatangaje ko abantu barenga 200,000 bakozweho n'ingaruka y'uwo mwuzure harimo abapfuye ndetse n'abakuwe mu byabo barenga 2,200 muri bo hakaba hari abadafite aho baba u Burundi bukaba burimo gusaba amahanga imfashanyo zihuta zo gutabara abo bantu iyo nkuru rero niyo yihuta itugezeho turaza kwirambura makuru yacu ataha Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Impfu zihutiyeho mu bana ni icyago kidakunze kubaho gishengura abantu kibasira imiryango hafi 400 buri mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bushakashatsi bushya buheruka gukorwa na Kaminuza ya New York, hari icyizere gishya cyo gutahura impamvu itera zimwe muri izi mfu zibabaje. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru Temistocle Mutijima.
Umuryango wa Bigan ni umwe muri myinshi bihanganye no gupfusha umwana by'amanzaganya. Umukobwa wabo Rosie yapfuye afite imyaka 2.
Rosie was so full of life.
Rosie yari muzima wese. Yari agakobwa kishimye cyane. Yahoraga aseka igihe cyose. Yakundaga kuba hafi y'umuryango we.
Yari si yacu, ni nkaho ubuzima bwacu bwose bwashingiraga kuri we.
Ibyatangiye nk'umugoroba busanzwe mu muryango byarangiye hacitse igikuba ubwo babyukaga bagasanganirwa n'umurambo wa Rozi mu gitondo cyakurikiyeho.
Nakundaga kujya mu cyumba cye, hanyuma ngezeyo nsanga atinyeganyeza mukoze ikiganza ku mugongo. Ubwo nibwo buri kimwe cyamenyekanye, ndabonye ko atinyagambura atanahumeka. Ako kanya twihutira kwa muganga.
Nubwo yajyanywe bwangu ku bitaro, abaganga ntibashoboye gutahura icyateye urupfu ruhutiyeho rwa Rozi.
Umuganga wasuzumye umurambo we yaraduhamagaye, isuzuma ryabo ry'ibanze ntacyo ryatanze.
Nk'uko byagenda ku mubyeyi wese wahuye n'isanganya nk'iryo, umuryango wa Bigan washakishije ibisubizo. Amakuru yaturutse mu bushakashatsi buheruka bwa Kaminuza ya New York, umuryango wa Bigan wemeye kwitabira. Abashakashatsi basuzumye amashusho ya kamera yo mu cyumba cya Rozi nayo mu by'abandi bana benshi bavumbuye icyaba cyarateye gupfa imburagihe.
All five of the continuously videoed recordings showed a convulsive event.
Video zafashwe zose uko ari 5 zagaragaje ibihe byo gutakaza ubwenge no gusambagurika. Byabanjirije igihamya cya video twari dufite mbere, atari hakibonekamo ikimenyetso na kimwe cy'ubuzima. Twabonye ko gusambagurika byamaze akanya gato igihe kitageze ku munota.
Laura Gould yapfushije umwana w'umukobwa by'amanzaganya nawe apfuye mu buryo nk'ubu ubwo yari amaze amezi 15 avutse.
When a child dies, it is your worst nightmare as a parent.
Gupfusha umwana nizo nzozi mbi kurusha izindi kuri wowe nk'umubyeyi. Uwo wacitsemo igikuba muri icyo gihe, ariko birushaho kuba bibi iyo uhamagawe ku munsi ukurikiraho bakubwira ngo nta kibazo twasanze yari afite, nta jambo ryabisobanura.
Ugufatwa kwagaragaye mu mashusho ya kamera hamwe n'ibisubizo by'ibizamini byakozwe nyuma y'urupfu bishobora gutuma abantu basobanukirwa byimbitse, ndetse bakaba banabasha gukumira impfu nk'izo.
Is there something that we can study from those?
Ese hari icyo twavana muri ibyo bisubizo mu kugaragaza ikintu kidasanzwe kuri abo bana? Hanyuma kandi icyo twakifashisha mu gusobanukirwa impamvu zatera icyo kibazo no kumenya abana bari mu byago byo kuba bafatwa nacyo. Ni nayo mpamvu ayo mashusho ya kamera zo mu byumba by'abana yatubereye ikimenyetso gikomeye mu gushyira hamwe iyi nkuru.
Hamwe n'ukwiyongera kw'ikoreshwa rya za kamera mu byumba abana bararamo, hari icyizere ko impamvu nyazo zitera izi mfu zidasobanutse zishobora kuzagaragara.
Arakoze Temistocle Mutijima kuri iyo nkuru amaze kutugezaho. Nshuti zacu, mbere yuko dutandukanaho twongere tubibutse ko mu Burundi amwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike yari yasabye leta kwemeza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe kubera ibiza n'imyuzure. Mu kanya gashize leta y'u Burundi imaze gutangaza ko igihugu ubu kiri mu bihe bidasanzwe kubera umwuzure. Minisitiri ufite mu nshingano ze umutekano hagati mu gihugu yatangaje ko abantu barenga 200,000 bagizweho ingaruka n'ibyo biza, abandi barapfa, abandi bateshwa ibyabo. Iyo minisiteri ivuga ko muri abo abarenga 20,000 bakaba batakigira aho bakika umusaya. Uburundi bukaba burimo gusaba amahanga imfashanyo zihuta zo gutabara abo bantu. Mu Burundi kandi kuba imiti yankenerwa ikomeje guhenda cyane ikomeje kubangamira ubuzima bw'abanyagihugu kandi byongereye ubukene mu miryango. Muyandi makuru twababwiye ko guverinoma ya Ethiopia n'abaterankunga bayo mpuzamahanga bateraniye ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i Geneve mu Busuwisi bashakira hamwe uburyo bagoboka miliyoni zirenga 15 z'abaturage. Shuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire injiniyeri Kelia Williams wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Tahani wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza kugira umugoroba mwiza.